mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio ya Lindwi. Muri kumwe na Jodiane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kwa twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva muri mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse yacu ya Facebook ni vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikigo kijeje kubika imbuto z'abashinga ntahe na magi abapfasoni bigora kuvyara biciye mu buryo kamaco ku bitaro vyitwa Kosha mu gihugu c'u Faransa mu vyigwa giherutse gushira habona cemeje ko ku miryango ine umwe usanga muri rusangi udashobora kurondoka nguronka ikibondo. Ico kigo cishimikije ivyigwa cakoreye ku miryango mu Faransa gisigura ko ibitigiri vy'abafise ikibazo c'ubugumba biri hejuru cane ugeranije no mu myaka 30 iheze. None mbega ubugumba buterwa ni kiyo bari ingwara, nimba ari ingwara iravugwa igakira, yavugwa igakira bisaba igihe kingana gute kugira ngo wari yarihebuye ashobore kuronka ikibondo? Mbega hoho ni ryari umuntu ashobora kwihebura akavuga ati byaranse sindonka ikibondo? Ko twumva mu Faransa uko vyifashe, muri Afrika ho bimeze gute? Utwo tubazo ni tumwe mutwo tugiye guca ijya nino mu kiganiro muri Isanga cumi wa gatatu. Mumenyereye ko buri gihe dushimikira ku magara y'abantu. Mutumire twabatumiriye ni Dr Rodas Nsabimana akora mu gisata gikurikirana abapfasoni ku bitaro by'abasirikare biri mu Kamenge mu Burundi, Hopital Militaire mu Kamenge. Muri kano kanya tuvugana afise umurwayi wa nyuma ariko arakira, ariko araza guca aza dusangira ikiyago. Imbere y'uko duca tumwakira, reka mugabo twumve gato ico bari bavuganye na mugenzi wacu Diane Ndonse i Bujumbura kuri iyo ngwara ya bugumba.
Muganga Audace Nsabimana atangura sigura icari cy'ubugumba n'igihe abubakanye botangura kugira amakenga yabwo.
N'igihe abubakanye baba batagize amahirwe yo kuronka ikibondo kandi bacifuza. Ariko rero uko abahinga babisigura bavuga ko bisaba ko umuntu aba yarindiriye n'imiburiburi imyaka ibiri abantu babana neza kandi ataburyo gukurwanya kurondoka ariko barakoresha imwe bita mu gifaransa contraception.
Mu gihe abubakanye bataronka umwana bamwifuza, ingorane ironderegwa muri bose nubwo umukenyezi ari wafise uruhara runini kuko ari we yibungenga ikibondo.
Hari gihe dusanga uruhara rw'umugabo ugasanga ntibitomo ibyiwe, ugasanga ni hagati ya 20% na 30%. Ariko nk'uko mubizi umugore agira uruhara runini cyane, hari igihe dusanga byavuye kuri we nk'agashika 50%.
Niwe ahanini rero twavuga yuko ingorane zo kutabyara ahanini ko ziva ku mukenyezi.
Oya, si icyo nashatse kuvuga. Mu bisanzwe dufata nk'akarorero kurima, ni kuvuga yakurondoka ni nko kwimbura ibyo warimye. Kuvuga umugabo arazana imbuto, umugore akazana imbuto, ariko iruhande y'ukuba umugore yazanye imbuto niwe nyine n'umurima. Ni kuvuga za mbuto naho zoba nziza zidafise aho zikurira, umva ko hacaba ikibazo. Nicyo gituma mvuga ku ruhara rw'umukenyezi ari runini cyane, ariko si kuvuga yuko n'umugabo atangora nzotuma batarondoka ashobora kubwira.
Muganga Audace abandanya asigura bimwe mu bituma umuryango utarondoka bivuye ku mukenyezi.
Hariho kuba afise tujya dusaba tw'imbuto tudatanga imbuto, ashobora kuba afise tujya duhora duhuza dusaba tw'imbuto n'igiteko tutameze neza ngo dushobore kureka intanga z'umugabo zicemwa hamaze ihure n'ubuto bwiwe. Ashobora kuba afise igiteko kitameze neza bimwe bita malformation, cyangwa ugasanga cyaragize ibibazo muri cyo ameze nk'ahazibye ibyo bita sineshi. Arashobora no kuba afise ikibazo cya kol kwa bwinjiro bw'igitereko ugasanga rwaragwaye arazivye yaranguye amabanga yabubatse n'umugabo wiwe mbuto nziza ngo zishikire rwiwe canke arashobora no kuba afise ingorane yo mu gitsina kya gitsina bita vaje ugasanga naco ntikimeze neza n'amabanga ntashoboka
bishoboka ko umukenyezi atagira ingorane nimwe ariko ikabiri ku mugabo kandi ikabuza kurondoka
ku mugabo naho hari gihusanga ari umuntu yagwaye ugasanga imbuto ntazafise canke arazifise mugabo ntizimeze neza canke biganashika akazi bazifise zimeze neza mugabo imihora ituma zisohoka ngo zize guhura n'urubuto rw'umugore wiwe yarazivye zidashobora kurengana
mu gihe abo bakanye bivuje muganga avuga ko kenshi bavugwa izo ngorane zigahera ariko ikibazo nuko mu bafise izo ngorane benshi muri bo bativuza canke bakivuza nabi
nkansanzwe nkorera ndabona ko ni ikintu novuga ko ari nk'iterabwoba ku mukenyezi canke ku mugabo kenshi abo bantu biragoye ko baronka kuko umugabo haragiye atangura kurungi ku mukenyezi we umugabo akibaza ati wewe bimeze neza karungi ku mukenyezi ariko nawe niyaje kwivuza ntahita atumbereza ku kibazo ciwe hari giye atangura kuvuga iby'umugongo kuvuga ibyerekeye kubabara yari mu mihango bimwe bita kuja mu butinyanka ariko wamubaza neza ugasanga ingorane nyamukuru n'ukutarondoka kuko imbere yo kuvura ikigenza umuntu twebwe abaganga turabanza kumubaza imibereho yakahise ari nk'umukenyezi turamubaza ko amaze kwiyubungenga cyangwa amaze kuvyara aho rero niho ucumenya yuko ikibazo nyamukuru ari ikibazo kirondoka
muganga Odasa Bimana asaba ko umuntu afise ingorane y'amagara muri rusangi akwiye kwihutira kuja gusiguza abaganga ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse arakoze kumwe na muganga Odasa Nsabimana mukanya turaza kuba turi kumwe ku murongo wa telefone nk'uko yabitwemereye yadusavye yuko twomureka kabanza kakira umurwayi wa nyuma bari kumwe mu bitaro mukurindira rero yuko aza reka duhe ijambo mwebwe muri komera twumviriza ijyana n'uwa mbere duse ni Didase ku murongo wa telefone Didase kaze
Ego murakoze cyane
Ego aho uherereye
Ego nitwa Didase bamuri ubusandi mu gisagara cya Bujumbura.
Utwandikira kuri Facebook wari wavuze ati wewe ubiraba wasanze ngo abapfasoni ari bo bafise ubugumba bwinshi kandi ukavuga yuko hari n'ivyo wagerageje kugendereza wabikoreye hehe hama kubera iki wavuze ko ari abapfasoni usanga bafise ubugumba.
Ego murakoze cyane ibyo nagendereje. Nabigendereje mfatiye mu kibano. Ndagerageza kuba ndabyitaho cyane kubera nagize abagenzi batandukanye bagiye bahura n'icyo kibazo binuma ko ndabikurikira cyane ndaba hirya no hino ibiriko biba abariko bubaka ko muri rusange iyi ndwara y'ubugumba ni indwara ishobora gufata buri wese ariko bigashika n'ikindi gihe dushobora gufatwa n'indwara zitandukanye bivanye nuko kwebwe twitwaye cyanke nuko twitwara muri kahise ego ni byo naje kubansanga hanini rero kubakenyezi usanga ko mu gihe bujya mu muco w'ikirundi gutwara inda y'ishushu ni ikintu kitari cyiza ni ikintu no mu miryango usanga umengo umuryango utaye agaciro yashika ku bantu bari kwishureho bitwa ko bakiye mu ishure hoho ucumengo ni bijuju ntibazi guharura nta biharuro biga bucyo rero ugasanga buri wese agiye kwishure naho yohura n'ikibazo runaka yiyumvisha ko muri wa muryango muri societe ko kazoba ari nka kamaramaza gakomeye cyane ugasanga batwaye imbanyi bamwe bagikagenda kuzikurayo kugira ngo mu muryango batazohava baboneka nabi uko kugenda rero bakurayo imbanyi barabikora nk'ukwinezereza nk'umunyenga ariko munyu mugasanga uko bagiye babikora nta baganga bagiyemwo babikora binyegeje ugasanga munyuma muri kazoza byababereye ikibazo
muganga reka niyaza turaza kumubaza
ikindi aba bantu bitwa ngo bari kwishure bakunda gukoresha imiti cyane yo gukinga gusama kugira ngo biborohere kwiga yo mashure no kubona kumengo batwaye inda y'ishushu mengo ni kibazo gikomeye cyane umuzo isanga ico gihe inda z'ishushu ziraboneka ku bantu bakiri bato cyanke biga mashure mato cyane cumengo mengo ntibazi guharura ibihe byabo mugabo abo bandi navugasanga bafatiyo miti rero iyo miti kukanyuma rero ko abantu bagenda bayinjiramo cyane cyane abo bigeme iragenda mu nyuma ikabagirira ingaruka mbi ariho usanga bagiye kubaka bamwe ugasanga iyo ngwara y'ubugumba yarabafashe cyane cyane je naje kuba ndabisanga ku bantu bitwa ko bize kandi bafite amashuri atari make.
Reka turaza kubaza muganga nimba ivyo vyo gufata iyo miti canke abo bishikira ugasanga imbanyi bazikuyemo bishobora gutuma muri kazoza bibatera ubugumba. Urakoze Odidas.
Yego murakoze cyane.
Twese kandi na Honoré kuyundi murongo wa telefone. Honoré ikaze. Honoré. Honoré uratwumva? Honoré uratwumva? Honoré turiko twumva tutashobora kumwumva. Honoré turi kumwe ku murongo wa telefone. Honoré yagiye. Nuko rero nshuti bakunzi, ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga. Misi yose ya gatatu tuja ku magara y'abantu aho tuvuga ku vyerekeye ibitandukanye mu vyerekeye ivy'amagara y'abantu ngene umuntu ashobora kuyabungabunga no kubungabunga ayabandi. Muganga Audace Nsabimana aradukundiye ubunye wa mugwayi wa nyuma arahejeje kumwakira. Muganga mwakoze cyane rwose, turazi ko muba muri byinshi kuduhebera no mwanya kugira ngo dusangire ikiyago. Ikaze.
Murakoze kumpa ikaze.
Ego. Haka hariho bamwe umwe tumaze kuronka agira ico avuga, ariko imbere yuko tugaruka ku kabazo yatubajije, turashaka kubaza mbega ubugumba muri rusangi ni iki? Umuntu avuze ngo ubugumba, umuntu yategezwa gutahura iki?
Bo, no vuga yuko tuvuze ngo ubugumba bihava bitugora gusigura neza mu kirundi byari byo kubera ni inyigisho z'ikiganga kenshi tuziga mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Ariko rero twitize cyane ijambo kutaronka amahirwe yo kuronka ikibondo, kubura amahirwe yo kuronka ikibondo kububakanye, kuko tuvuze ubugumba twahava tuvuga yuko ari umuntu byanseruhebwa. Kuko no muri mu Gifaransa baravuga icyo bita infertilité. Iyo mu gihe hari amahirwe cyangwa umuntu akirondeza ko byokunda, ariko iyo bimaze kuba ruhebwa turabyita stérilité. No kuvuga rero twovuga rero yuko icyo mwisa ubugumba cyangwa kutaronka amahirwe y'ikibondo kububakanye, twovita yuko ari nk'umuryango umukenyezi n'umugabo wiwe bubakanye haheze nk'imyaka ibiri n'imiburiburi babana neza nk'ababana nyine umugabo n'umugore, murazi ko barangura n'amabanga yabubatse. Aho no kuvuga babana neza atane buryo bwo kwikingira imbanyi baba bari ko barakoresha mwe bita mu gifaransa contraception. Iyo rero abo bantu bubakanye bamaze imyaka ishika ibiri atakibondo bararonka, niho duca dutangura kwibaza iyo ngorane y'ubugumba.
Yego. Hanyuma none ibishobora gutuma ubwo bugumba, reka tuvuge ubugumba kuko mwadutandukanirije iki itandukanirizo riri hagati y'ubugumba no kutashobora kuronka amahirwe yo kuronka ikibondo umwanya ubuvyivuje, igishobora gutuma ubwo bugumba nica?
Mu bisanzwe hariyo ibituma byinshi gose, ariko nkuko mubizi harondoka umushinganahe n'umupfasoni wiwe. Kuvuga iyo habaye ico kibazo hashobora kuba hari ingorane kuri bose, canke ingorane ku mukenyezi, canke ingorane ku mushingantahe. Ariko rero tugiye kuvuga ingorane zishikira umwe wese, ngira ntangure ku mukenyezi. Kuko ku mukenyezi murazi ko uretse ko nawe mu mwirondoka atanga urubuto ugahura n'ubw'umugabo kugira havemo ikibondo, umubiri wiwe niwo ikibondo gikuriramo.
Yego.
Nkuvuga afise novuga uruhara ntangere cyane nkuko arufise cyane mu kurondoka, niko niyo byanse babuze amahirwe usanga kenshi na kenshi canke ubafisemo uruhara cyane ashobora kuba umukenyezi kubera afise uruhara runini mu kurondoka. Reka rero dutangure ku idonido canke muri make kumukenyezi ibishobora gutera kugira amahirwe make canke kubura urubyaro. Hari gihe abafise bimwe bita udusabo tuzana imbuto mu gifaransa bita ovea, tudatanga urubuto ku kwezi nkuko mu muri rusange canke mu bihe byiza bisanzwe uba umukenyezi araja mu mihango mu kinya nka hama hageze umunsi kanaka agasabo k'imbuto kakagira urubuto rumwe rusha ukitegura kwakira uruto rw'umugabo hama hakavamo ikibondo. Ariko rero hari aho bishika ako gasabo kakaba gafite ikibazo canke bivanye nuko inkabuzo zikabura ku gasabo zitameze neza bigashika uwo mukenyezi ntaronke utwo tubuto buri kwezi. Murumva ko bitokunda ko havamo gusama inda. Hanyuma ikindi nacyo cya kabiri, arashobora kuba afise utwo tubuto utwo dusabo tuzana imbuto buri kwezi nk'abandi. Hanyuma muko basanga hariho duhora duhuza igitereko n'udusabo tw'imbuto. Ni kuvuga urubuto iyo ruhiye rurakorokera ahantu hama hari agahora kagwakira bita trompe de falope. Ako gahora rero niko urubuto rucamwo ruba rurarindiriye mu rubuto rw'umugabo. Iyo habaye amabanga mpuzabitsina imbuto z'umugabo zije zigasanga ka kabuto kari aho hafi mwako gahora hama hagacavamwe ihura ryaho kabuto kiwe nak'umugabo hama hakavamwe ikibondo. Akabuto kazovamwe ikibondo kakaca kaza mu gitereko. Hari gihe yako ako gahora kaba kadakora mu buryo no kwita hariho ukuntu kagira amamuvuma sinzi ko ndabyita kuza karanyiganga bukebuke. Uko kunyiganga niko gufasha imbuto kwegera aho zategereza kuja no kwegereza akasamwe kwegera mu gitereko. Hari gihe rero bishika utwo tumwe dutuma kamera nk'akanyiganga bukebuke bipfa hama utubuto ntitugendagende mu mwako gahora. Hari n'igihe rero usanga ako gahora karazibye. Ni cya gihe usanga umuntu yagwaye izangwara bita ama infection ugasanga byarashitse utwo duhora duhuza igitereko n'utwo dusabo tw'imbuto twaravibye.
Yego.
Hari gihe rero nari nkibandanya sinzi ko ingorane igira kangahe.
Ariko
n'icyo gitereko ciwe nacyo kitameze neza. Kirimo nk'ibibyimba canke kitaremwe neza muri azi umuntu ashobora kugira n'ubumuga bwo hanze bugaragara nk'ukuguru canke ikindi gitego gishobora kuba kimugaye kidashobora kujamo ikintu canke kikaba kitanariho. Erega hari habo mubona umwengana nabigeme canke abakenyezi ugasanga ntibafite n'igitereko
batakivukanye ga muganga canke ari uko byagenzwe
batakivukanye cyane byarashitse abakagwara bakabopera bimwe bita indwara zo mu nda ugasanga byarabaye ngombwa ko bagikuramo kumva imwe cyangwa iyindi. Ariko hari nabo bishika muri mu kuremwa kwabo ntikihabe sinzi uko nokivuga mu kibundi mugabo hari icyo bita syndrome de Hockitansky. Usanga umukenyezi adafise igitereko ugasangana mbere n'igihimba kijya bita vagin cyangwa igitsina gore ugasanga ntikihari nta kihari.
Iyo adafise ico gitereko arabona nk'ibimenyetso bishobora kumutuma yo kwibaza ko ashobora kuvyara imbere ko aja kwa muganga nshatse kuvuga nko kuja mu butinyanka n'ibindi mu gihe ico gitereko
kitikunda. Kitahari ntibikunda kuko hajya kuja mu butinyanka ni kimenyetso cy'uko igitereko cy'umuntu cyari cyiteguriye gusama hanyuma ntibikunde hageze iminsi 14 kitasamye. Indani muri cyo hariho novuga bitava bingora kuvuga mu kirundi mugabo hariho agakushe interne ni kuvuga indani hariho akantu gacaga gashwanyagurika kakavamo kakavamo ajya amaraso. Mu kirundi twendibuka tuciga mu kirundi batwigisha ngo ni ikubugwa ry'ibyateguriwe akabuto. Kuvuga hajye umuntu yabonye imihango ama ubutinya nkano kuvuga yuko ni kimenyetso cy'uko atasamye. Umva rero mu gihe atafite nta ibyo bintu ntivyoshoboka.
Yego.
Urabyumva namwe?
Yego. Imbere ko tuja ku mugabo naho muganga mu nkundire tubanze twakire abari ku matelefone bafise utubazo. Wa mbere dufise, uwa kabiri duse ni Eme Ikaze. Eme, uratwumva? Eme. emetrumva aga telefone kiwe kadashobora kumvikana aho mewe uratwumva
ndabumva cyane
ego aho herereye hama ikibazo canke intererana
na ikibazo nari mfite nagira mbaze muganga none iyo umukobwa akutoduti utoduntu dushobora kwakira urubuto rw'umuganga iyo mu gihe luba rutuba tutagikora byogaragara gute ko umukobwa ashobora kujya mu butinyanga
urakoze reka aguhe urasa kandi
nagira mbaze kandi muganga iyo bishyitse ukarangura amabanga y'abubatse n'uri yiteguye kugira ajye mu mihango ukaba uzi ko dufate nk'umunsi ari tariki 27 azodehe tariki 30 mugaca murangura amabanga uwo munsi itariki 27 arashobora gusana
ego
utubazo twarutse
urakoze Rome ugira umunsi mwiza
ego murakoze
ego trust na eme ku yundi murongo wa telefone eme cards
murakoze
ego uherere heme
murere
mu muco wa Kigali wakoze cyane ni gake turonka abapfasoni iyo tubararonse mu biganiro nk'ibi biraduhimbara cyane nakabazo canke n'interano kwa muganga
ni nakabazo amagiraga mbaze iyo umaze igihe nyine urashatse usame wajya kwivuza bakakubwira ngo ufite udusebe kuri trompe hanyuma bakakuvura tugakira birashoboka ko ushobora kugendanira ko n'ubyare
urakoze cyane eme ego muganga mwumvise utubazo twa Romeo hamwe na eme sinzi ko mwobishura
ego murakoze utubazo twa Romeo duhava tungora kuko umenga turi mu ntumbero y'ikibazo icyo twari ko turavuga ko
kuko yagiye mu byo guharura
ego yagiye mu byo gusama mugabo kurondoka nyine biva mu gusama ariko ndabigire ko nta kibazo
ego
yavuze ngo ngiye utwo duhora duhuze igisabo ni igitereko n'udusabo tuza n'imbuto twaze byo kunda gute kwabona ubutinya nka cyo nibaza yuko buya ubutinya nka ntibuva kudusaba twimbuto ariko naho igitereko mu kugira kizana rya maraso y'ubutinya nka kiba cakabuwe ni na namahormone canke no sinzi ko no yiti imisemburo canke iki bituma ibituma igihimba cyane akagikora burya kirafisi kigikomanda canke kigitegeka gukora ariko ajya maraso ava mu gitereko ntabwo aba yavuye mu dusabo aba yavuye mu gitereko hino ni ukuvuga ni uko nta umuntu ataba ariko arerekana igicapa ingene biba bimeze ariko utwo duhora turi haruguru cyane yaho ayo maraso ava ni ukuvuga utwo duhora dufite ikibazo nticomuza kuja mu butinya icya kabiri nacyo yavuze ngo mbega hasi umukenyezi cyangwa umwigeme habura nk'iminsi itatu ngo mwabone ubutinya nka yosama ibyo nibaza yuko uko twabyize nibaza ko bitokunda kuko hajya kubona ubutinya nka nababwiye ko ari ikimenyetso cy'uko hatabaye isamwa kandi ibyo biba kenshi na kenshi biba haciye indwi zishika hafi zibiri umukobwa yaragize ka kabuto gategurwa kugira kavemwo ikibondo ni ukuvuga ko kabuto rero naho kaba kamaze izo ndwi zibiri ntikaba kakiriho karafise iminsi kamara abahinga bavuga yuko kadashobora kurenza amasaha 48 ni ukuvuga izo ndwi zibiri kaba kamaze uciye ufata ugakoramo iyo minsi itatu ni ukuvuga ko kaba kamaze iminsi irenga 10 ntikaba kakiriho ntibikunda rero kwasama kiretse yuko abantu benshi bashobora kubyihenda kugasanga ibihe by'umwigeme cyangwa iby'umukenyezi hari igihe bihindagurika ntibyama ku rutonde bimwe bita ngo abari regiliyere cyangwa abari regiliyere hari igihe rero babyihenda ko ugasanga ibyo kugira ugendeze umunsi w'ugusama cyangwa kugira gute ni ukuba warize neza bimwe bita amasike ni ukuvuga rwa rutonde rw'ingene agenda mu butinya nk'agasubirayo ukaraba imisi hezuka ukaraba igihe kinini hamuka ukagira ico bita mwayene cyangwa sinzi ko no hava ndabivuga mu kisunda ariko nuko nyene igihe cyo gusama ni igihe cegereye cyane urya mwanya uko akabuto kumukenyezi gasha
yego hanyuma kukabazo ka Emenako
akabazo ka Emenako yavuze ngo iyo umuntu yagiye kwivuza yagize ikibazo cyo kurondoka ama bakambwira ko afite udukomere kutwo duhora tujana imbuto hanyuma bakamuvura tugakira nibaza yuko bivana n'ingene yavuwe cyanke n'utwo dusaba aho twari turi kuko kenshi utwo dusaba n'utwo duhora dufise umwenge mutoya cyane iyo hagiyemo agakomere ugukira kwako hari gihe ako kenge kaziba cyanke ntikazibe burundu cyanke hari gihe kaziba burundu na za mbuto z'umugabo ntizishikire ugwiwe hari n'igihe kaziba bukebuke urubuto rw'umugabo rukagenda rugashikira ugwiwe hanyuma mugabo ikibazo gica kiba mu gihe hamaze kuba ryafatana hagati y'urubuto rw'umugabo n'umugore bimwe bita fecondation murumva yuko biba byabereye mu nako gahora nako gahora bicabigora urwo rubuto kugaruka mu gitereko kugira ruzokure rutanga umwana bimwe bihacavamo zanda ziguma hirya y'igitereko bita grossesse excitérine
ariko
rero umuntu yagize udukomeye kutwo duhora arafise amahigwe make yuko inda yisama cyanke niyo yisamye arafise amahigwe make yuko iyo nda ijya mu gitereko
ariko abo onye ni bamwe duca ntiducwa tubashira muri bamwe badafise amahigwe menshi yo kutazura nk'ikibondo iyo mbanyi yagiye hanze igitereko iyikurikira irashobora kuja mu gitereko ga muganga
bo mu isanzwe nuko hajya tuvuze irondoka nuko umuntu asame inda hama ikava mu mwana
yego
mu kirundi hari abavuga ngo weho umunaka we yarabonye ni ikoroka ukamenga wewe byogendeka ariko yego nibyo wabonye ikoroka cyanke yagiye hatariho afise ibyizigiro by'ukwe no ishobora kuja ikagumayo hama ikavamo ikibondo cyanke ikajya mugabo mumenye neza yuko umuntu afise uduhora tubiri iyo yagize ikibazo kuri twose hari igihe biba bibaye burundu iyo yagize kuri kamwe amahigwe arabaho y'ukuronka biciye mu kagakoresha ku kamwe kagasigaye
yego nuko rero ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muganga turi kumwe ni muganga Audace Nsabimana akorera mu byerekeye kurikirana abapfasoni ku bitaro by'abasirikare biri mu Kamenge mu gihugu cy'u Burundi turiko turagaruka ku kibazo cy'ushobora gushika ku miryango itandukanye canke ku muntu wari wese kugira ngo ntabone ikibondo yacipfuza muri mwatubwiye ibitari bike muganga kubituma umufasoni adashobora kuronka adashobora gusama imbanyi hama tugiye kubashinga ntahe naho nivyo ahenyamukuru bishobora gutuma umushinga ntahe canke umuhungu adashobora kurondoka
imbere yuko nshika kubashinga ntahe canke kumuhungu burya kumukenyezi ni vyinshi nari nageze nagarukiye ku gitereko
reka
tuba ariko hari n'igihe ingora tubandanize ngaho kuko ni hasigaye bibiri gusa ariko ingorane ibi kugwinjirira rw'igitereko ega gwinjirira rw'igitereko hari igihe nabwo nyene rugira ikibazo rwo haragize ama infection rukaziba cyanke rukaba rutagira rwa ruziri rumwe rufashe imbuto z'umugabo kugenda kugira zishikire urubuto rw'umukenyezi hari igihe nabyo bishika ugwinjirira rw'igitereko rukagira ikibazo hama icanyuma ku mukenyezi cyanke kubyerekeye k'umubiri w'umukenyezi uremwe hari n'igihe bafise igitsina imwe bitavaje mu gifaransa kitameze neza kigwaye cyanke cyagize ama infection nyine hamwe ugasanga urya harimwo mu gitsina cy'umwegeme cyanke cy'umukenyezi harimwo amazi ruziri ngo ruziri hari igihe umuntu iyo yagwaye ama infection rugira ruba acide cyane rukaba rugatuma n'imbuto iyo bahuranguye amabanga n'umugabo ugasanga za mbuto ziciye zipfa ntizibandanije kubera infection zononye urwo ruzi reka rero nsimbize gatoya nk'uko mwarimu binsabye ku mugabo umugabo nawe ashobora kuba yaragize ikibazo akiri muto cyane akagira ikibazo kanaka gituma umubiri we udahingura imbuto byatumye mu gifaransa bavyita azospermi mugabo ni uko nyene umugabo ugasanga nta mbuto afise canke kugira imbuto mugabo zidasohoka ni ukuvuga ashobora kuba yaragize ikibazo nawe nyine aho zihingurirwa mu mubiri indani mugabo iyo yaranguye amabanga yabubatse ziravaho ziri zikagenda zigasohoka hari igihe usanga afise ingorane y'imihora nayo nyine zituma zigenda cyane ugasanga arazifise nyinshi novuga mu bwinshi kantite zimeze neza mugabo ibyo bita karite canke sinzi uko nabivuga muramfasha nimwaronka ijambo neza mu kigundi
ngengo nizitagira ubunenge akanenge
ubunehe yego nakanenge tufata uko nyene imbuto ugasanga naha zifise akanenge ntizigira imitwe ntizigira imirizo zira ahantu ziranebwa ntizigenda urumva kandi kugira habirondoka nuko iyo yagize amabanga zikinjira mu gihimba cy'umukenyezi zategeza guca zibandanya zigafashwa n'uruzi rw'umukenyezi zibandanya kugira zigende zice mu gitereko zice zica muri twaduhora nababwira tugitereko n'udusabo tw'umukenyezi zije guhura na rwa buto bw'umukenyezi
burya ziragira umutwe zikagira n'umurizo gambwanga
cyane rwose burya zimeze sinzi ko benshi baba batahura udukoko tuba mu mazi twitwa utunyamuroba cyangwa udufi usanga ari akantu nyine niyo bariko baraziga muri bwa buryo rugagamisha baraba uko zimeze bararaba uko zifite umurizo n'umutwe cyangwa ibindi bintu nyine bituma ziba imbuto zitagira akanenge nk'uko mwabivuze
ego
hari igihe rero bishika n'izo mbuto ziba zihari canke byose bimeze neza mu mubiri ariko nawe umugabo ega hari abo bishika ntibashobore kurangura amabanga y'abubatse imwe bita mu kirundi kumva wogira mbega barisa ndakivuga gute ko igoye igifaransa nacyo nyine kitugoye
oya ntacyo turaza kugerageza ngira ngo
yego bimwe by'uko umuntu yumva yoshaka kifuza hama igihimba igitsina cyo higa cyagira ingufu kugira cyinjire mu cy'umukenyezi hari igihe bishika umugabo akaba yaratakaje ubwo bugabo babyita gutakaza ubugabo ntibikunde
ego hanyuma nko kuri ibyo dufate nko ku mugabo tumvise ko ku mufasoni ni byinshi biva mu gitereko bikaja nyuma y'igitereko nko ku mushinga ntahe nk'ibyo muvuga ngo nk'igihe imbuto ziwe zitaba zikwije bihimba nk'uko biba bisabwa umutwe niki nibikosorwa canke ariko yaremwe niko yaremwe
bizane cyabiteye burya ikosora iyo icyabiteye gikosorwa imiti yego urumva nuko tutaraja mu bipimo umuntu apima kugira arabe ariko iyo basanze icyabiteye gikosorwa imiti barayimuha hanyuma bagasubira akagira kimwe bita kontrole gusuzuma ko byagenze neza
bishobora guterwa nk'iki bishobora guterwa nk'iki muri rusange kugira ngo imbuto yiwe ntikomere
imbuto ziwe kugira ntizikomere hari gihe aba yaragwaye akiri muto muraba neza burya mu byerekeye gukura k'umuntu arava mu bwana gasoreka bimwe bita puberte hari igihe rero ahura n'indwara ataragira niyo puberte cyangwa akirimwe ugasanga abajya bagwaye nk'ama infection hari nk'inka infection benshi batazi ko ifise ingaruka mbi kwirondoka bimwe bita amasambambwika kujya ku bana b'abahungu siya kintu ni kibi mu ma infection washikira abana abahungu hanyuma agatuma babura amahirwe batakaza amahirwe y'ukuronka ikibondo kurya ry'amasamba mu ikarimwo akaba n'izo ndwara zindi zifatira mu bihimba by'irondoka nka za gonokokisi mu kirundi zihava zingora mu brenoraji niko bayita benshi hariho za sifirisi hariho n'ibindi byinshi mugabo ibi nyamukuru ibyo tumenyereye ni ibyo cyane hakaba n'umuntu usanga mu mibereho yiwe ari umuntu anywa inzoga nyinshi cyangwa itabi nabyo cyangwa ibindi bintu bishobora kugira nke bita intoxication ugasanga yaragize ikibazo cyatumye agira imbuto ziwe zidakomeye cyangwa
zidasego nuko rero ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Joseph uratwumva
Ego, ego.
Ego, akabazo changi nere rano?
Amahoro Diana.
Amahoro Neds.
Munda mkileze umutumi wa umuganga.
Ni Dr. Hodas Nsabimana rakumva.
Tubazo tukumubaza tubiri. Akabazo kambire. Ese birashoboka ko iriya miti aba abigeme bakoresha iriya navuga ngo ni ya planning family iriya iri ijyanye n'ibiryo n'uburyo bwo kuringaniza urubyaro cyangwa kwirinda gusama irashobora gutera ubugumba akabazo ka kabiri ese umwigeme cyangwa umupfasa ni wingumba arashobora kujya mu butinyanka ariho mu bino byo mu Rwanda tuvuga ngo nukujya mu mihango saba murakoze utubazo twanje twaruta
urakoze ugira umunsi mwiza turase na Kagwema ku murongo Kagwema ikaze Kagwema ikaze
yego murakoze cyane
yego uhererehe
ndi Rusaka muri Zambia
Rusaka muri Zambia ni kibazo canke intererano
ni kibazo nikibazo nari mfite ndagira ngo umusubize mbere na mbere uwo mudokiteri wagize ubushake bwo kuza ngo adusobanure ku byinshi tutazi
yego
hanyuma jewe ni kibazo njyewe twabyaye abana babiri hanyuma umudamu aza kujya muri bya bintu bya planning familial hanyuma yafashe akantu kamwe bashyira mu kaboko ka senka k'imyaka itanu ubwo muri deni za 2008 uyu munsi igeze muri deni 19 hanyuma noneho umwana amaze gukura agira igihe cyo kugakuramo ariko ubu gufata inda byaranze reka mbyite gutyo hanyuma ahubwo akagira amavorutema gusa agira ngo dokiteri aze kugira ubusobanuro yaduha cyangwa n'ubufasha bundi yatuyoboramo
urakoze cyane Kagwema muri Rusaka Zambia ubwira umunsi mwiza
murakoze nawe
yego Dr. Odas Nsabimana muri umvise utubazo twa Joseph na Kagwema hariho n'uwindi twa Didas mu ntango yari yagarutse kuri ico kibazo c'ibintu vya planning familial ari vyo gutandukanya ibyaro mu bishure
murakoze cyane reka ngerageze ndabishure
yego
mu bisanzwe muravyumva ko ubwo buryo bwo gutandukanya ibyaro cyangwa kuboneza nk'uko abanyarwanda bayivuze ari byo mu gifaransa bita planning familial murumva ko baba bariko barabuza ni ukuvuga nk'uku programa cyangwa kuvuga tubanze tureke burya ubwo buryo bwose ntibukora kumwe hariho ibigenda kubuza ya twadusaba twimbuto ntitutanga kabuto buri kwezi nk'uko bigenda hari utundi tubuza twatuntu nababwira tunyiganga mu gitereko canke tu muri twaduhora kugira dufashe imbuto kugenda hariho n'iyindi tuma ya hamwe indani mu gitereko bita muri mikeza andometre haba hakomeye hadashobora kwemera ko urubuto rukuriramo hariho n'indi tuma rwaruziri nababwira ngo umugwingire w'igitereko rumwe rufashe imbuto kugenda kugira imbuto z'umugabo nizaza zibandanye ze guhura n'ubuto bw'umukenyezi murumva rero mu gihe iyo miti uyikoresheje ishobora kugira ese ingaruka zihenge iyo wifuza ni ukuvuga umubiri bikaja mu mubiri cyane twovyita imprégnation bimwe bigasabwa bikaba ngombwa canke bigasabwa yuko umubiri uzoronka umwanya naho utobuka ibifata kugira bivemwo burundu kuko utavamwo usanga koko bidakunda wo sinzi mpava njaniranya inyishu ku bibazo kuko bigomba kuba nk'ibisa ari Rusaka muri Zambia wo urumva we ziguma zivamwo ni ukuvuga ikibazo ni usanga ari aho mu gitereko hamwe hari icyo navuze cyitwa andometre hamwe kabuto gakurira ariko ntiyoca ashira ibyo byose ku mutwe wako kantu yakoresheje kuboneza ubyaro cyane kutandukanya ibyaro umuntu ashobora guhura n'ibindi bikajamwo umugabo kubera z'ikintu yoba yaragize agacatangura bari cyatunga urutoki ariko atari byo mu kwitura abaganga bamwegereye bakamusuzuma kare bakataza indi ngwara zatumye bigenduka ariko mumenye neza yuko burya buryo ushobora nti ego nti ukugira ingumba burundu umugabo hari gihe aho ushakiye kuvingururira bitaca bidugo nyene bisaba kurindira ukihangana hanyuma amahigwa azaraza ku iminsi ihera
yego
umubiri ukabanza ukabikuramwo byose
ni bimeze kimwe kuko urumva hari habavuga ngo imyaka 5 mwabigarutse ko cyangwa imyaka ingahe bimeze kumwe na bamwe baza baragafata ko kuko hari ubiri ubwoko bwinshi baza barafata nka kanini karimwe rimwe
oya bo sinovuga ko ari cyo kimwe kuko uko kajya bashiramwe igihe kinini ya hari gihe nako nyene kaza kumara umwanya munini mu mubiri kajya nako bafata kenshi urumva kamara umwanya muto mu mubiri umubiri ugakuramo n'ingogahama iyo ugahagaritse hari gihe byo binyaruka kuza
yego
ariko icyo sico cyari kigwa cy'uno munsi nimwumva ntabiseguye neza byerekeye
oya
amamethode contraceptive ntibahabwe
tuzobigarukako ahubwo tuzobigarukako uyundi munsi kuko abatari bake bakomeje no kuri Facebook yacu bakomeje kutubaza bavuga ngo biri mu bitera ubugumba bijya byutwo dukoresho two gutandukanya canke kwirinda imbanye umuntu abatifuje nimwe dukundira tuzogaruke kuri kino kiganiro Turafise Suleiman ku yindi murongo wa telefone Suleiman Kadze.
Yego ndabumva.
Yego uherereye he?
Mu Rwanda.
Yego akabazo canke intererano?
Yego mfite utubazo ariko mbere yazo mbaje kubashimira kubera ko biganu mukishijeho nari mfite ikibazo gikomeye. Bo ikibazo cyaje ku bagabo ni cyanje ibindi ni bibiri byo ku bagabo n'ibindi byo ku bagore.
Yego.
Ngo reka mbanze rero ku kibazo cy'abagabo. Mugabo kujya kwa muganga halo
turakumva Suleiman
kujya kwa muganga bakamusuzuma none bakamubwira bati inanga zawe ntabwo zihagije ngo nihe none bakaguha imiti ariko ntibikunde ntibayese ibyo bintu kujya ngo umuntu agire inanga zidahagije biterwa n'iki ese none abaye umuti nyirizina ushobora kugukiza ko umuntu aba yakoresha imiti myinshi ariko bikanga ikindi kibazo cya kabiri rero ni ukubera icyo umuntu ashobora kugira ikibazo cyo kugira ubushake buke mu mibonano mpuzabitsina
ariko Suleiman Nitronye sinzi ko muganga aza kwemera kubyishura kuko turiko tuvuga ku byerekeye kurondoka kutaronka ikibondo ariko nimba shakaraza aka
icyo bipfana niyo mpamvu urarimbivuze kuko urumva utagize ubushake bwo ku ubushake ntabwo bizashoboka none ubwo ubona twese ku bagore no ku bagabo ku bagore noneho umuntu kuba yarabyaye abyaye rimwe akahita afunga ntiyongeye kubyara bazaratewe n'iki akanya noneho rero no ku muntu none utangiza ibyara na rimwe ariko noneho buri munsi buri gihe agakuramo inda ibyo biterwa n'iki nabwo yajya kwivuza kandi bikanga
inda zikazikuramo canke ikivanamo yonyine
zikuramo atari ku bushake bwe wenda nk'ukwezi kumwe amezi abiri ugasanga nyine yavuyemo kandi akajya kwivuza mu buryo bwose ariko nabwo bikomeza bikanga
urakoze cane gose Suleiman ngira umunsi mwiza mu Rwanda yego muganga urumva ko hari byinshi bashaka kumenya kuvyerekeye irondoka ije hino amagara meza muraza kutwihanganira mu gihe baza kubaza utubazo tutajanye n'ivyo twari twabatumiriye kuno munsi yabajije akabazo ngo kuvyerekeye ngo intanga zidakwiye hama bigatuma umuntu adashobora kurondoka yego sinzi ko mwamwishura
murakoze ku kuko icyo kirimo mwo mu byo navuze kuvyerekeye intambamye ishobora kubuza umugabo kurondoka navuze ko umugabo ashobora kuba yarwaye indwara ema infection cyanke yaragize ibindi bibazo cyanke yara mu kubaho kwiwe yari umuntu anywa cyangwa itabi cyangwa ibindi bishobora gutuma agira ama intoxication mu mubiri we uko biragira birafise icyo byonona kubyerekeye ibyo kurondoka ariko kenshi tuvuge nk'ama infection nukuraba neza yuko icyo gihe ama intuze ya ama infection baba bayavuye agakira kuko burya uko mu byerekeye gutorera umuti ibyo bijanye n'ingorane zo kurondoka cyangwa ubugumba nukuba wamenye neza icyo byavuye kuko uvura impamvu hama ibyo nyine bica byizana ariko rero burya kugira intanga nke cyangwa imbuto nke ku mugabo novuga biragabanya amahirwe ariko ntiyobimvo yukutaronka ikibondo ahubwo ni ukumenya nizo nke afise zoba zimeze neza kuko nkeya ni ukuvuga ni bimwe bita amaprobabilite cyangwa amahirwe nayo ubundi si ukuvuga yuko ufise nke atoronka ikibondo kiretse bihuriranye n'izindi ngorane kuri we cyangwa kuwo bubakanye ni ukuraba rero byose ni ukuraba hanyuma iyo miti bamuha kumenya none bari batoye impamvu n'icyo bari bariko barakosora cyangwa bimwe nyine umuntu avuga ati kugira no n'ubushobozi bwo mbwini iwacu mu bihugu bikiri inyuma y'amajyambere no kurondera impamvu y'indwara usanga bishyize aho bigarukira yego
murakoze cyane
hanyuma ibyerekeye ubushake buke ndeka ndamwishyure kuko nabyo nyine ubutagize amabanga yumva yorondoka gusa ndamuhe bikeya cyane navuze ibintu burya sinzi ko mpava mvuga stresse mu kirundi umwitwarariko
mwinshi
kuko umuntu aba afite ingorane ndiko ariko nabyita ariko rero burya umuntu mu bisanzwe iyo umuryango utafise ikibondo hari igihe baca batangura kuvuga abo mu muryango ku mugabo wawe cyangwa umuryango ku mugore wawe ngo mbega gute uko baje ngo nta gishasha basanga umuntu yagiye no mu myitwarariko ugasanga no kugira ubushake bw'ibyo bintu biriko biragabanuka muri kimwe mu bigabanya ubushake ariko hari n'ibindi za infection nyine hari n'igihe bagwara za ndwara z'ibihe birebire bita nk'akaruro nka diyabete cyangwa hypertension ugasanga imitsi itwara burya haya kugira umuntu agire ubushake mu gihimba cy'umugabo hajemo inguvu ashobore kurangura ni uko imitsi itwara y'amaraso iba imeze neza ayo maraso atagiye ngo atume kijya gihimba gikomera ntibikunda ni ukuvuga rero no kuraba n'indwara nyinshi zituma atagira ubwo bushake
yego turase kandi na Nsabimana ku yindi murongo wa telefone Nsabimana ikaze nawe ego uherereye Nsabimana
mu Rwanda mu karere ka Nyamasheke aho ikintu harambuka
yego nakabazo canke kwa muganga
bo ndagira ngo sine
rwose
ndashima zeho radiyo yacu kuko imaze kutwigisha uburyo twamera mu buzima bwiza rwose murabo gushimwa ubuzima bwacu bumaze guhinduka ku bw'inyigisho zanyu muduha kandi rwose turabashimiye tubikuye ku mutima muzakomereza
urakoze cyane
ariko ikibazo nabazaga umuntu yaba amaze imyaka ibiri abana n'umugore wiwe bataronka akana hanyuma nyuma bashobora kubona akana mumbarize muganga saa murakoze
ku muganga yari yaciye ku masonga ko inyuma y'iyo myaka umuntu ashobora gutangura kwitwararika kumenya ikibazo afite ariko reka kwishure muganga murumvise akabazo ka Nsabimana mu Rwanda Nyamasheke
ndakumvise ariko hari uwari yabajije imbere yiwe yavuze ngo yarose umwana umwe hanyuma izindi yagiye asama zagiye zivamo
yego
burya hari icyo twita mu gifaransa sterilite primaire na sterilite secondaire ni ukuvuga sterilite primaire ni uwo yari kuva bubakana bashakana mvuge byose bataba bararonka n'umwe uwo ni primaire uwo segonderi nawe n'uwo yaronse umwe hanyuma inyuma akarondera akabura hari na teresere rero usanga ari umuntu yari yarabuze hama akagirirwa bimwe bita procreation medicalement assisté bwa buhinga buteye imbere ugasanga baragiye baramufashije akaronka ikibondo yari afite ingorane iyo abuze ubundi akurikiza iba ibaye teresere ariko rero reka mvuge impamvu ishobora gutuma aronka umwe hama ntibikunde hari igihe bishika akagwara indwara kanaka yaravyaye cyanke mu gihe cyo kuvyara gwasanga yaragize bimwe byo kuva amaraso bira hamara aragira ama infection gitereko kiragwaye indani ntikigifise ya ntuze wa indani ntihakiri umuhora wotuma imbuto zicayo zikarengana canke umwana kuriramo ivyereke navyo byo kwinda zikoroka zikiri nto nibindi bintu biza kuri byinshi ini wacu ntiturashobora kubipima ariko iburaya hariho kuntu bashobora kwiga iyo bita ama anomaly chromosomique no kuvuga sindo nkuko ndakivuga mu kirundi murambabarira ariko kenshi buya nka kujya ku muntu atera imbuto atazisobanuye cyangwa ngo arabe gwiza ugasanga yapfuye gutera ni wacu niko tumeze urabiba hari gihe ugira amahirwe bikamera iyo rero usanze izo mbuto zigwaye bivanye n'urugero izo mbuto zigwaye ko hari gihe kamera mugabo ntikabandanye gakura nizijya mbanye rero zikoroka zikiri nto ugasanga habaye isamwa hagati y'akabuto k'umugabo nak'umugore twose dushobora kuba tugwaye cyane kamwe muri two kagwaye nibyo rero bikunda gutera zanda zikuma zikoroka cyangwa ugasanga hamwe mu gitereko ntateza gutuma indikura ntihameze neza bikunze ko akaba urubuto ruri rwamaze kwirema mu mwana ntirushoboye gukura ego hanyuma sinzi ko mwonyi busa akabazo kubonsa Imana kuko nabanje guca hirya kwishyura ibyo byari byabarijwe mbere
Imana yavuze ngo yego yari yavuze ngo nk'abantu bamaze nk'imyaka ibiri bari bana kandi ntibashobore kuronga ikimondo amahirwe bangana gute canke birashobora kugenda gute mu nyuma bakazokironka
byose biva ku mpamvu nababwiye iyo myaka yego niyo abahinga abashakashatsi bavuga ngo nigo rugezo twofatira kugira umuntu avuge ko amahirwe ari make uretse ko abubu usanga n'amezi angahe aheze bagatangura kugira ni byiza kugenda kare kuko hari igihe impamvu iba yabitumye iba ari impamvu ikosoreka iyo umuntu agiye hakiri kare iyo rero impamvu ikosoretse nta kibuza yuko aronka amahirwe icyiza ni ukumenya ko yari ngombwa ko umuntu aja kwisuzumisha ntibaje muri bimwe by'ukuguma bavuga ngo turarindiriye yego nibyo twobabuza kwizera Imana ni kwizera mugabo kandi bakagira icyo bakoze nabo kugira barabe ko ya Mana abarundi bavuga ngo Imana igiraho imaniye yego
kandi ngo nafasha n'uwifashije
cyane gose
mbe burya gamuganga nk'umuntu amaze kubona amezi atandatu umunani yubatse neza n'umushinga ntahe wiwe bari mu rukundo biryoshe bubakanye ntiyonyaruka kwitura muganga hoho yonyaruka kwitura muganga mu gihe amazi igihe kingana gute iyo myaka ibiri itaragera
oya n'ukuri nta erega ni wacu nuko twamenyereye yuko abantu bibi bivuza ari uko nyene ibintu byageze kure ariko ubundi aba mu bihugu bitera imbere ho hari n'abagira n'ama examen imbere yuko bakaraba ibipimo bimwe bita consultation prenuptiale imbere yuko bubakana akaja kwisuzumisha ko ata ma infection cyangwa atayindi ngorane bakamenya ko uko bahagaze uko umubiri wabo umeze kugira ntibazotangare bo ntibazogire kugira ku gushaka icyo ndabakibure murantunga kandi bashobora kubibona mbere nk'ibyo nababwiye by'uko umukobwa ashobora kuba atafise igitereko cyanke igitsina icyo yitavaje mu gifaransa ni ibintu umuntu atogira atobura kurondera ngo aronke yaba yaja kwivuza mugabo ubunye usanga umukobwa akuze ukuntu hanyuma agera kubaka hanyuma akubaka ugasanga iyo agiye ku mugabo ntibikunze hariho ingo nyinshi tumaze kubona n'imibonano cyangwa kurangura amabanga bidashoboka kubera abaremwe ukuntu bita umubiri we ari kimuga nk'ibyo byari ibintu byo kugira yego
umuntu akamenya hakiri kare
ariko rero na mwenga sinakwishuye neza ni ukuvuga ntiworindira igihe kinini ni ukuri mubishoboye mwogira mubonye kwezi amezi atatu ane atanu atandatu umunani araheze ntimurindira ya myaka ibiri ya myaka ibiri niyo tuba abaganga dufatira ko kugira tumenye yuko koko cyabaye ikibazo nayo ubundi ikibazo kikiri gito urashobora kukiga naho kitaba ari ikibazo ugatuma basi usanga ata kibazo ari igihe nyine cyo kurindira bisanzwe mugaba ata kibazo hako urindira ufise ikibazo tumusanga ata kibazo wari ufise ukurindira gusa
yego hanyuma ga muganga hari abakunze ni byinshi bivugwa ku vyerekeye ku buru ruvyaro canke kutaronka ikibondo abavuga naho ko ari hamaraso badahura byo bari byo
amaraso adahura sino bishimisha ko cyane gusa uretse bimwe tuhava tuja muri bimwe bya bitangoye nkompatibilitere zisikwa mugabo bijya bishikira cyane abakenyezi bafise umugwi ufise resist negative no kuvuga sinzi mu kirundi nta bihari twovuga ko mugabo nuko biri ugasanga yabyaye ikibondo yitwa gishiwe bafise umugwi ufise resist negative amara byaye ikibondo cha resist positive mu bisanzwe bateza guca akivyara ziko afise uwo mugwi w'amaraso wa resist ufise resist negative ateza guca pimisha ikibondo ciwe kugira babonye ico kibondo gifise resist positive bace bamutera umuti utuma umubiri wiwe utasohora abasoda udakora abasoda bazotuma umwana azogaruka afise resist positive atabaho kuko birashika ya bi atarosugo ugo rukingo canke uwo muti utuma uhagarika umubiri we gukora abo basoda yashoboka ko asubiye gusama inda agasama umwana wa resist positive ba basoda baca bamenya ko ari gitero kije mu mubiri
bagaca bakigwanya
baca bagenda kumugwanya amaraso yiwe agaca amenagurika bimwe bita hemorize ugasanga uwo mwana nta mahirwe afise ashoboye ego hari habavuka mu ugasanga afise amaraso make bama bafise nk'ibitane ne emolitike cyanke bigashika iyo emolize ikaba idonke kumenagurika ko amaraso yiwe ukaba ku rugero runini rutuma adashobora kubaho no mu nda ugasanga zandazira umwana arafiriye mu nda ku mezi makeya cyanke amezi yisununuye bivanye n'urugero ayo maraso yononekarira
yego muganga Audace Nsabimana ni ukuri turumva ko insiguro muduhaye ziranyuza abatari bake ariko hari n'ibibazo byinshi bisigaye tutashoboye kwishura abenshi bari batubaje kuri Facebook nimwadukundira tuzobasaba ikiganiro kigira kabiri kugira ngo byose tuzishure ariko imbere ko duhana agahindukira mutekerere akajambo kanyuma abari kwarumviriza muri sanga ino munsi
akajambo no batekerera naho navuze ku kintu nkora mutima kandi cyose abumwanya munini murumva ko namwe mujanye inyota y'ibindi bibazo ni kumenya yuko kubaka ego benshi babiteze kurondoka ni byiza ariko hari igihe bishika umuntu akaba ntibice binyaruka nkuko mwabyifuza icyiza nuko bo menya ko bibaho hanyuma bakaguma bari kumwe kuko hari gihe umwe yo hava avuga ngo niwe bimeze nabi ngo genda kwa muganga kenshi abagabo barihagarara ko ngo abagabo bamabakomeye ugasanga niyo bagiye kwa muganga hatanguye umukenyezi kuko umugabo yavuze genda urabe ko bimeze neza yego nibyo ku mukenyezi menga nibyo byoroshye kumenya neza ko ari kitagenda ariko no kumenya yuko kurondoka ari kibazo kiraba umuryango ntikiraba umuntu naka ntikiraba uwundi naka kiraba umuryango no kuvuga harondoka abo bubakanye kibazo rero gishobora kuba kiri kuri bose cyangwa kiri kuri umwe muri bo no kumenya yuko umuti uzotorwa ari uko bose bagiye hamwe hanyuma bibaye ngombwa ari bipimo babatuma bakabikoresha ari imiti babandikira bakayirondera hanyuma hari n'igihe usanga ari birengeye ubuhinga bw'ini wacu bakamenya yuko bivanye n'uko bamenye imvo byavuye ko amahirwe yuko bikosorwa hama bakanezerwa no kuronka kibondo nabo nyine bishoboka
murakoze cyane gose muganga Audace Nsabimana tukibutsa ko mukorera mu gisata gikurikirana amapfaso ni ku bitaro by'abasirikare biri mu Kamenge Hopital Militaire ejo tukabikora ko muzogaruke
nukuri ndabemeye ko ntazohengeshanya kubita bamunkene.
Murakoze tubareke musubire ku mirimo mwari mwatubwiye ko mwari ko muranashaka kwakira abandi bagwayi bahava babitura mu masaha ari imbere. Yakoze injeniyo yadufashije muhinga bw'ivyuma na Facile Gebehu yegeranije amaju yacu na Lidiane Nahazi twari kumwe kuri muri isanga y'ino munsi. Mushobora kongera gukurikirana kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Muraguma kuri FM zanyu kwa twumva muri mu Rwanda no ku mirongo migufi ya shortwave kwa twumva muri mu Burundi. Mukanya isase duca tubandaniriza ku ncamake y'amakuru mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti zacu, noneho